twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahaze. Kuri no wa mungu amakungu yahimbaje umunsi w'umwana w'umunyafrika. No munsi none usanze gute abana b'abarundi bahungiye mu makambi atandukanye ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo.
Nago batupata neza batuge na gusega abantu babande bakadutuka
bose nabandi bose bari biga bamaze imyaka myinshi no muri Kongo batagirane bataja kwishura.
Aba ni bamwe mu bana bahungiye mu ikambi z'agategekanyo ziri Kavimvira na Sange mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ino nkuru turayigaruka ko ahandi hato tukivuga ku vya Kongo. Kandi umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yasavye yuko impande zitandukanye zitanga amahoro muri ico gihugu. Navyo twabiteguye aha muri Amerika. Umuntu twaje inkoho yarayarashe abantu 9 barimwo abana babiri bo muri leta ya Michigan iri mu ruguru. Navyo twabiteguye tugaruka no kunama y'umutekano kuvya Ukraine no Burusiya musangwe ikazi. Eka makuru ya tutuahira hamuli Amerika wa polisi ya Michigan ili majaruguru itangaza kumuntu itwaje inkoho yarayara abantu 9 barimo abana babiri. Nyuma yo kurasa abantu 9 abasanze muri park iri mu gisagara cha Detroit, uyo mugabo yaceye inyavya mu muhana uri mu cungararo w'iyo park. Polisi maze kwakizura acari yicaye irashe, uretse we yahaguye nta numwe mu bo yarashe hasize ubuzima. Abana babiri bari mu barashwe bavukana ufise imyaka 8 yamurashe mu mutwe kandi ara rembye cyane. Mutoya wiwe w'imyaka 4 ari mu bitaro ariko ntarembye. Nyina wabo ari hagati y'urupfu n'ubuzima nk'uko abajeje umutekano babandanya kubivuga. Abasigaye bakoze ko n'amasasi y'uwo mugabo bose barengeje imyaka 30 kandi nta n'umwe arembye. Polisi ya Michigan ibandanya kuvuga ko uwo mugabo itatangaje amazina yarafise imyaka 42 icamuteye kumijagura amasasi mu bantu bari bibereye mu munezero muri parke n'ikiramenyekana. Amasasi yamijaguye muri rusangi arenga 30. Ramatari wa leta ya Michigan Gretchen Whitner abicije ku rugaga rwa X yise ino nkuru inca mutima. Duje tubandaniriza mu by'umutekano wa Kongo. Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco ahamagarira indongozi z'ico gihugu n'amakungu gukora ibishoboka byose intambara izingamitse intara ya Kivu ya ruguru n'ubuseruko bwa Kongo igahera. Mu gisabisho ciwe ca Angelus cuno munsi wa Mungu, Papa Francisco yasabiye amahoro ibihugu bitandukanye birimo Ukraine, Israel, Palestine, Sudan, Myanmar, ariko by'umwihariko avuga ko Kongo imuhangayikishije.
Gli scontri e massacri compiuti nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo.
Amuri make Papa Francisco agira ati amakuru y'ubwicanyi bubabaje bubera mu seruko bwa Congo abandanya kudushikira. Ndasavye indongozi zo ku isi yose n'iza Congo gukora ibishoboka byose kugira ngo urugomo ruri muri Congo ruhagarare. Ndasavye nshimitse ko abasivil bakingigwa.
Della vita dei civili. Tra le vittime molti sono cristiani uccisi in odium fidei. Sono martiri.
Mugisabisho yavugiye mu kibanza citiriwe umweranda Petero, Papa Francisco yabandanije avuga ko abari ko bagwa mu ntambara za Kongo ari abamaratiri. Papa Francisco agize ico avuga ku mutekano wa Kongo nyuma yuko abagera ku indwi baguye mu gushamirana kwabaye hagati y'abiyerekana n'abajeje gucungera umutekano ejo kwa gatandatu. Abakoze iyo myerekano yabereye mu gisagara ca Butembo bayikoze biyamiriza ibitero bikekwa ko bimaze imisi bigabwa n'abarwanyi umurwi wa ADF witida idini rya Kiislamu mu bice bitandukanye kanye vya Kongo. Ivyo bitero birimo ico muri Nondwi cyahitanye abarenga 40 bo mu kigwati citwa Mayikengo, n'ico mu ndwi iheze cyahitanye abarenga 80 bo mu buseruko bwa Kongo. Ejo rya Amerika duce tubandaniriza mu intambara y'Uburusiya na Ukraine. Inama ku by'intambara ya Ukraine n'Uburusiya yari imaze iminsi ibiri ibera i Geneve mu Suisse yaheze. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabwiye indongozi zari zirimwo ko Uburusiya n'indongozi zabwo batiteguriye gutanga amahoro. Zelensky yabwiye izo ndongozi ko igihe cyose ingabo z'Uburusiya zizoba zitarava ku butaka bwa Ukraine atabiganiro vy'amahoro bizoshoboka. Ni mu gihe President w'Uburusiya Vladimir Putin atitabiriye iyo vyo biganiro yamara we yavuze ko igihugu cyo citeguriye kuja mu biganiro vy'amahoro ariko kugira ngo kijeyo nawe nyene yavuze ko Ukraine ibwirizwa kubanza kuvana ingabo zayo mu ntara zine Uburusiya bwigaruriye kandi ikava mu vya NATO. Ino nkuru turaza kwigaruka ku makuru yacu yo mu gitondo aho tuza kubabwira ibiri mu itangazo ryasohowe n'ibihugu vyitabiriye iyo nama ariko mu kurindira twatumire gusoma yandi makuru kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube, Instagram, Facebook na X vyacu ni vewa radio yacu mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ijo gya Amerika nongere ndabahe ikazi amakungu no munsi kwa Mungu yahimbaje umunsi umwana w'umunyafrika no munsi usanze bamwe mu bana b'impunzi z'abarundi baba mu kambi ya gategekanyo ya Kavimvira na Sange murasirazo bwa Kongo bugarije nibazo bitandukanye birimo ukutiga umenyesha makuru ya Chuvedaste Ngabo yabagendeye
ugeze mu miji ya Baraka na Uvira ndetse na Centre ya Sange ziri mu ntara kivuye epfo hafi izi nkambi z'agateganyo zitiramo impunzi z'abarundi zisabungira muri Kongo usanga abana b'impunzi b'abakobwa n'abahungu ku muhanda basabiriza abandi nabo binjira muri buri nzu basaba ubufasha bw'ibyo kurya mu gihe abandi nabo birwa ku nkombe z'ikiyaga gusega ubugari n'indagara. Enoke Ntirandekura n'umwana uri mu kigero cy'imyaka 10 y'amavuko yavuye mu ntara cy'ibitoki ahitwa Indava yiga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza amaze umwaka urenga mu nkambi y'agateganyo akavivira tiga uyu munsi mukuru w'umwana w'umunyafurika umusanze ku muhanda n'abandi bana barenga 30 bari gusabiriza abagenzi batambuka mu modokari na za bajaji ndetse no kuri moto.
Dusabaritaye muhira kubera ngaha nago tujya nago batufata neza batugenda gusega abantu babandi bakadutuka hano imihana ariya muri Kongo bakadutuka bakatubwira kubera iki muri Taiwan tukababwira kubera inzara ariko kubera inzara niba tujyana iwacu dushaka kugana muhira iwacu kubera ngaha muri hasi nago badufata neza tukabona inzara ngaha kandi tukagenda gusega tukagenda gusega iyo muntu murongwe
kama benge tukasega ubufu bakaduha byose tukazana muhira. Ndayizeye Yves yongiye muri Kongo avuye mu ntara ya Makamba muri komine Nyanzarake amaze igihe kirekire atiga kubera gutinda mu ngambi z'agateganyo. Uyu munsi w'umwana w'umunyafurika umusanze akora imirimo yo kwikorera imicyanga kugira ngo abone ibyo afungura.
Navuye mu Burundi niga mu Windwi ariko ngahano muri Kongo ndahamaze imyaka 8 ntajya ku ishuri atana kimwe dukora kandi twashwifuza nuko tena nabandi bose bari biga bamaze imyaka myinshi no muri Kongo batagirane batajya ku ishuri
kubera
turabasaba bakavuga ati twebwe nta buryo dufise bwo kubajyana ku ishuri.
Bamwe mu babyeyi bo muri inkambi ya Kavimvira irimo impunzi zirenga 300 bemeza yuko ubuzima bubi babayemo bwo kudafungura aribwo butuma abana babo birirwa ku muhanda basabiriza. Niyonsaba Christine afite abana barindwi bose nta n'umwe wiga.
Ndase barakurirwa ntariye nkaza kujya ku mugoroba naho nyene ariko kana kanje gato kagahungu kavuye gusega ashaka kujya gusega iyo kakazana utugo dutatu cyangwa tune kahawe n'abakongomani umwana yibaganda n'amaguru kanya inzara yarajimaze kora ku matita utwo twana rero abyinyene twaba tumishatsi yaramaze gucurama tuni twarabye imbyu udutama kubera kubura icyo tujya
kubera uku gutinda kw'aba bana ndetse no kumara igihe kirekire mu nkambi z'agateganyo. Bamwe mu babyeyi basaba haseri ko yabahungura bagasubira mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo abana babo bazijye.
Ntibabigisha nta n'amashuri ngaha hari babashyiramo nta shuri ngaha hari babigishamo ngo mpaka babashikanye mu nkambi mu nkambi naho byaje ko babajyana biranga ko babatwara no mu Burundi.
None babayeho gute?
Ukuntu babayeho gusega mu ibarabara uro si byo atora mu iyarara akajya ibyo nyine urumva babayeho uko nyine.
Murasaba iki?
Twe twifuza gutaha tujyane abana ku mashuri abandi bamenye icyo bakora bubaka igihugu cyabo barondere bicare mu rugo tureke kwirirwa duhangayitse mu ibarabara.
Kwiga ntibiga no kwirirwa barasega gusa ni ikibazo giteye ubwoba. Uri kuraraba aha Kavimvira ukagenda murongo usanga umwana w'umurundi ariwe ari mu ibarabara ariko arasega buri munsi.
Abagize Nouvelle Société Civile Congolaise muri Uvira mu nzandiko zabo basabye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi na aseri gukemura ibibazo by'abo bana mu nkambi z'agateganyo birirwa basabiriza mu muhanda ndetse no mu mazu kuko bateza akajagari. ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira bwerekana ko impamvu abana bo mu nkambi z'agateganyo batajya mu nkambi yo mu Rongwe ahari amashuri ari ukiyaga cya Tanganyika cyafunze umuhanda wa Uvira Fizi. Twagerageje gushaka igitigiri cy'aba bana batiga muri rusange ntibyadukundira. Vedasengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda, impande zitandukanye ntizivuga rumwe ku mikorere yaranze abashinga amateka bahejeje ikiringo cyabo ku munsi wa gatanu. Bamwe barashima ibyaranguwe nabo, abandi bagasanga hari byinshi byari mu nshingano zabo batakoze. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda kuwa gatanu niho yasesa inama nshinga amateka nk'uko itegeko nshingiro y'u Rwanda ribitegekanya imbere y'iminsi 30 na 60 ibanziriza amatora y'inama nshinga amateka nshasha. Asumta Kabuyi yadutegura inkuru irambuye.
Gusesa inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ku mpamvu z'amatora biteganywa n'ingingo ya 79 iri mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Aba badepite barangije manda yabo bari baragiyeho mu kwezi kwa cyenda umwaka wa 2018 bagomba kuba bararangije manda yabo umwaka ushize, ariko bongerewe umwaka umwe kugira ngo amatora y'abadepite azahuzwe n'aya perezida wa Repubulika ateganijwe mu kwezi gutakwa karindwi. Perezida Kagame sesi inteko yagaragaje ko bishingiye ku mategeko atari uko bagawe.
Gusesa inteko ntabwo bivuze kuba gaya, ni igihe tugezemo cy'intera yindi cy'ibindi bishya tugomba kujyamo. Ubwo ngira ngo abenshi muzagaruka niba atari mwese, ariko uyu munsi byari byo kubashimira no kubabwira ngo naho ubutaha.
Inteko ishinga amategeko yasheshwe uyu munsi. Umuyobozi wayo Mukabarisa Donatille yavuze ko yabashije gutora amategeko agera kuri 392, harimo itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, itegeko ry'umuryango ryavuzweho cyane, ndetse n'amategeko arebana n'umusoro w'ubutaka. Umuyobozi w'inteko ishinga amategeko yavuze ko manda bashoje irangiye amategeko yose bari biyemeje atowe kandi atangajwe muri iyi manda. Umuyobozi w'inteko ishinga amategeko yavuze ko abadepite bishimiye ko begereye abaturage basura ibikorwa by'iterambere.
Navuga ibishya bitandukanye n'ibyakorwaga mbere, hari ukujya kureba uko ibikorwa n'imishinga byagenewe ingengo y'imari, tugakurikirana ko hakiri kare ko uburyo bishyirwa mu bikorwa kugira ngo ahari ibibazo bikosorwe hakiri kare amazi atararenga inkombe. Ku bijyanye no kwegera abaturage, abadepite bakoze ingendo mu gihugu hose basura ibikorwa by'iterambere, banaganira n'abaturage kuri gahunda zitandukanye za leta zigamije kubateza imbere kugira ngo bamenye uruhare bazigiramo ndetse n'uburyo zigera ku ntego.
Mu bakurikiranira hafi politiki y'u Rwanda baragaragaza ko inteko cy'igihe itahaye umwanya umuturage uko bikwiye. David Marshall ni umunyamakuru akaba arimo kwiga n'amasomo ajyanye na politiki.
Uribuka nk'amategeko yakunze kuvugwa yasohotse yasohwa na executive na guverinoma cyangwa se nyine n'inteko yayemeje ajyanye cyane cyane n'iby'imisoro mu minsi yatambutse. Hari ibibazo byakunze kuvugwa, iyongera ry'ibiciro bya transport cyangwa se nk'ibyo bijyanye no kwimura abantu, haba hari ibiza haba hari iki, guhinduka kw'amasaha y'akazi abantu batashimye bavuga bati gute igihugu gitera imbere cyatangira akazi kigatangira akazi hakeye, amashuri hakeye, ikindi kibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ubona ko inteko ntabwo yabaye cyane izwi ry'umuturage bwite, ahubwo ubona ko kenshi na kenshi aho kugira ngo igitsure cy'inteko kigaragare kuri executive cyangwa ubutegetsi bwite bwa leta, ubona ko inteko yabanzaga gutegereza ngo yumve icyo abaturage bavuga.
Uyu musesenguzi asanga hari ibigomba guhinduka kugira ngo abadepite bazaba mu nteko itaha bazabashe kugera ku nshingano yabo neza.
Hashobora kuba hari ikintu kimeze nka transition, ibyo bita generation. Ugasanga iyi nteko yiganjemo abarubyiruko myaka 30 ishize bahanganye n'ibihugu Rwanda runyuze mu myaka 30, noneho ugasanga bakoze ibyabo ariko hakeneye nanone indi generation nakwita yo kunagura ibintu ijyanye n'ibihe tugezemo. Ubu hari ibibazo bijyanye n'ikoranabuhanga, bano bantu benshi tuyakure ugasanga barashaje, hakenewe inteko y'urubyiruko y'abakiri batoya. Ikindi navuga nihuta madamu Sumuta nuko ubona yuko abadepite n'uburyo batorwamo nabwo abatorwa ku malisiti uretse baba bitoresha ku giti cyabo, unashinje umudepite ko hari ibibazo atitaho ntabwo wamurenganya n'aba yatorewe iwabo. Ikintu cy'uko abadepite batajyayo ngo biyamamaze bahirimbane bahiga imihigo yabo bwite uzanamuvuye uvuga utwo ko uyu nguyu nawe yatwemereye ariko ntacyo tugejejeho.
Umukuru w'igihugu yashimye abadepite barangije manda, agaragaza ko hari bamwe bashobora kuzagaragara muri manda ya nshya gusa ukurikije urutonde rwatanzwe n'imitwe ya politiki inyuranye usanga benshi mu bari barangije mande ebyiri no kuzamura bataragaragaye ku rutonde rushya rw'abadepite bazahatana mu matora ari imbere muri bo n'uwayoboraga inteko ishinga amategeko Madamu Donatira Mukabarisa ntagaragara ku rutonde rushya rw'abadepite b'ishyaka rya PR akomoka gusesa inteko ishinga amategeko byahuranye no kurahiza abayobozi bashya bayurutse gushyirwa muri guverinoma Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Ijwi rya Amerika duce tuja mu Burundi aho ikibazo c'ibitoro kiriko kiratera ingaruka mbi ku nzego zitandukanye cyane cyane muri bantu nikora bamwe mu bikorera utwabo bavuga ko basa n'abahagaritse imirimo basaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo igitoro gisubire kuboneka Ijwi rya Amerika yabategura ino nkuru ice ku bakunzi bayo mu Burundi murayisomego na Thierry Ndayishimiye
Kuva mu ndwi heze kuronka imodoka rizunguruza abantu zibakura mu makaritiye heze ikabatwara mu gisagara canke zikibakuramo basubira mu mihana yabo mu makaritiye mu muzi w'ibuye Ana isoko ryacu ryaciye mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura mu karitsiye y'icenda mu Ngagara aho bita kwa komine haboneka umurundano w'abantu cane cane mu masaha y'imbere ya saa sita z'umurango barindiriye kuzunguruza hari abagira amahirwe bakaronka imodoka zisanzwe zikabarihisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu hamwe n'ibihumbi bitanu Umwe wese arihisha uko ashatse na umenye icyo yisunze hari n'igihe batombora hagacikamyo ariyo batazira harusakumba kuko itwara benshi kandi gasaba amafaranga igihumbi ku muntu umwe Iyo nayo kuyurira si uwari we wese ku bakenyezi n'abariko barakura ntibiborohera hari abo biba ngombwa ko babaterura abadafise amagara baca bataha bagaheba iyo bari baroye abandi nabo bahaha amaguru isoko ryacu ryafatanije urugendo nabo riraba kuko bahatambuka benshi batambuka mu buryo bugaragara ko bafashe umwanzuro wo gushika iyo baja n'amaguru kuko atabyizigiro bafite byo kuronka imodoka ihabibunguruza hari n'abahitamo kugenda bararirimba kugira ngo bitere intege bagira bati
itike yacu dukubicamo indirimbo y'Imana babanje tuva mu buterere bamaze kuva mu buterere
Nubwo harabibaza ko baborewe aba basore bavuga ko Imana ari ibashoboza kugenda ugo rugendo rwo kuva muri zone ya Buterere bagashika mu gisagara n'amaguru.
Twamara mayiko ariko twari ndimira umwami wacu. Kwabande nyari kwatwirira banye kwatwirira kutuse ndiyo tugiye kandi ngo atari we ntikwa kwifana hari aho ngo tushobere kutino tutari kumwe n'uwo mwami wacu. Akaririmbo yero kagaterana nyene washimitse.
Uko kugenda n'amaguru ku kubura imodoka zibunguruza harabavuga ko bibononera akazi kabo kamisi yose Jisirani Nishimwe n'umwigeme yiyungunganya mu gusokoza imishatsi y'abakenyezi isoko ryacu rya Musanze hakorera mu gisagara cha Bujumbura ari hakiyashika avuye muri karitsiye ya Cibitoke
gishika abaje gusaba ibyo tubakorera ntibaryoherewe n'ukungene ducerewe kubera ko icyo kibazo cyo kwiyunguruza catugoye turabahomba nyene kubera umwanya abarindira avuga ati no ifo ko ngenda kuronderera service ahandi
aha ni ku barabara rya Mutakura aho abakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto rw'ibyamwa by'amavoka imihwi imicungwe n'ubundi bwoko bw'ibyamwa banze kutume za bavuga ko gushikira ibyo byamwa hari kibazo gikomeye kubera ubukene bw'igitoro
ni kuri iki gitoro kiraduteye ingaruka mbi ivyashara ntavyo tukironka raba kumarigara hose asige hagaraga
kuba ari umuntu jari kumufuka kwa gatano zahiriye mukayanza imifuka 9 eh muri iki gihe rero biragoye cyatubura kuntu tugaburira abantu
kurangura ni kuri ndivyoroshe no munsi urarangura mbagageze kubizana ni ngorana ugize urashafate mukarani aguca amahera reza
Hari abavuga ko basa n'abahagaritse akazi muri ibi bihe by'ubukene bw'igitoro. Uyu ni umwe mu bafundi b'amamodokari bo mu gisagara cha Bujumbura atashimye kwivuga kuri mikro y'isoko ryacu.
Bisanzwe izi ngaruka z'igitoro twe abafundi zidukora ko cyane gusumba abandi bose. Nk'ubu uye twebwe atabitoro bihari no gukoresha nta gukoresha nk'uko natwe ubuzima buba buhagaze muri make uye turicaye kiramutse kibonetse natwe tukazosura tukakora niko ubuzima bategereza kuba bugenda muri iki gihe
kubera ko leta yafashe ingingo yo kubuza amamodokari kurindirira igitoro ku mastasiyo kuko zitanga ishusho mbi y'igihugu hari abanyagihugu badashima gutanga amajwi yabo canke kwivuga amazina kugira ngo nabo ntibagirizwe gucafuza igihugu uyu mukenyezi yahuye n'isoko ryacu mu ibarabara y'Idoga avuga ko yahora gaburira umujyango muyo yungutse mu rudandazwa ariko ubu yikora ku mutahe
tumudandaza mfuno ni samo marimantazi ibintu byifane ni kandi nifane yaduze kubera igitoro muga nk'ubu mazindwi yose ntakora kubera imodoka ari yanjira hagaze fisa abakozi ukora koresha hanyuma kurarya uri ko urumva abana bariko bariga bararya cyakoze
Harababona kwikina gigitoro ryiza ryunyura ingorane zimwe zimwe zari mu gihugu. Uyu mukenyezi abona ko abana bo mu ibarabara bashobora kwiyongera kubera ubukene bugiye kongerekana mu miryango isanzwe ibayabaye.
Nubwo ikibazo cy'abana bari mu ibarabara ari kirenga, amandi buca bagenda kubera ntazorara ubusa kabiri, gatatu. Hama ngo aje kwishura zoshaje mu ibarabara. Umva ko ari ikibazo kitoroshye ibi byose ni ingaruka mbi iterwa n'igitoro. Igitoro kitariko kiraboneka, ubu nta muntu akiduga ngo aje iwabo mu hageze naho tubura ni modoka zitujana guhamba bacu bavuye atari ngora
abanyagihugu batakambira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye gukora ibishoboka byose igitoro kikaboneka habagasigara bahanganye n'izindi ngorane
none kwari umuvyeyi natubereho muri byose ibi bitoro narabe ingena abanyagihugu twoshora kwideplasa kandi tukaronka ningene torera abana bacu kuko tworeka abana baja mu ibarabara umunyeshuri bari mu bibazo atafu nguye sasi nafungure mwijo ejo buke ntaja kwishora none abana bacu bagiye kuba bande
dusaba ko igitoro cyoboneka kugira ngo abantu bitorohere kwiyunguruza yaba bato bato yaba nabakuru twese muradufise ngorane y'igitoro tugora kwiyunguruza twese
umwige magistrate nishimwe na wene arasaba leta ko igitoro cyoboneka kugira ngo gwaruka gwihangira imirimo kubera kamo k'umukuru w'igihugu nirukorera uhomba
leta twayisaba yuko ico kibazo cokemuka kubera ko usivye ko ari ikibazo kuri twese nibaza ko byo bavyiza kwese turonse kuno twiyunguruza kandi tugashika kwihangiro ryacu nkuko leta yabidusavye
ikenagi gitoro horira amazi imyaka ibiri renga ico gihe cyose umuyobozi mukuru wishira hamwe Regideso rejejwe kwinjiza igitoro mu gihugu aramaze kuvuga yizeza ko ikibazo cy'igitoro cake mutse ariko amaso y'abanyagihugu agahera mu nzira akirindiriye hagataho abategetsi b'igihugu bavuga ko ikibazo cy'igitoro kizohera ari uko habonetse iby'igihugu kidandaza hanze yacu mu mafaranga y'agaciro aho umuntu aribaza niba leta yarabuze ibyo bidandazwa byo kwinjiza amafaranga y'agaciro canke nimba ize yaratanguye kubicuruza ikabirindiriye kwagwira inkuru tuzobandanya
ejo ti Amerika twandanirize ku gakino Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
Mugomba mwumvirize Combo Taxi Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
Munenda kusikiliza Combo Taxi Taxi ya Grand Lac
Mana yangu uyu mufuko w'ibiharaga uranyije erega ndatambuka menga ndi kusubira inyuma aho kongera n'ubusanzwe
ntabwo kiri muto ariko nanone nagushaje cyane bada ahubwo ni ubushuhe n'iri zuba ryinshi iri ni rimwe biti bizorime nimbwa gahanga ho
ibaza inge na twazindutse kugira ngo dushike mu isoko kare turabe ko botugurira ibi biharaga byose ntagire na kimwe gusubira n'inyuma
reka tugerageze twongere intambwe tugere vuba bada
nimba umwego
eh dore kombo taxi ahubwira hagaze Kumura mushoferi se wibuga arimo kuduhamagara.
Ewe, urabahange nabo abantu bibugo je ndabatinye.
Merci madame, mukuye karibu.
Nika usanga ashaka kutugurira ibi biharage.
Abivuze aba tuvunye amaguru pe. Aho muskwambukira batumusanga.
Oya ringira. Ndira gatonya abanzu rindire twumvikane igiciro tumubwira. Turabingira tugwize na gatatu ku kilo. Cyanwe tuduze hejuru.
Merci madame. Dukube gatatu ku giciro dusanzwe tugurishaho.
None iki kutumva.
Ije bintu ko byabara ubugizi bwa nabira. Yese nabikora rwose madame.
Uyu mushoferi wa Combo Taxi Ntuzi kwa munyabo. Ibi byose dutegeza kubikora kugira ngo tubihore.
Oya reka reka mada. Nta muntu utazi igiciro cy'ibishyimbo ku isoko rwose. Ubundi se nihe naba banyabugo bagukoreye kuburyo ushaka kubitura ubugome umeze gutyo. Ukabiryozora mu shoferi.
Just nanze kuri kijuju bigeze ngaho.
Igicucu sa gutyo.
Nigi kut utazi wewe muri kano karere yuko intambara yatanguye itangujwe n'abanyabugu eh bigatuma ibintu byose bibura n'umwimbu kabura ndabiringe nabagu kwani kamenye
wandomiye ko badari kibyo nibikirwa kuvuga
kuvingwa nitangura muri aka karere itangujwe n'abanyabugu abaroberi buzuye muri aka karere umugezi barawuhi nimba barawuhindukije nimba barawuvomyura kama nimba bawugiziki ntabyonzi mugura abona yuko amazi yavomera muhumuro na rusanga tutakironka nama umwimbu warabuze byose pi none umunya ubwo wese ategeza kubiriha
ubabareze ubu tukarwa rwose ubanza byari mvanze pe munyu ufite akabazo cyangwa n'izuba ryinshi
uri kuvuga ngo ndasara
reka 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 ngo usobanure wasanga wenda nta makuru ufite sibyo ibyo uvuga rwose nta kuri kubirimo urabizi neza ko haba hizuba ryinshi muri aka karere kacu wishaka bo bigerekaho ngo utunje abanyabugu rutoki ngo nibo bateye amapfa koko
ndakurahiye urazi ubisa bwa
ariko sura komeje mada
ntimbuye nibo
nge ndaguhamiriza ko nabahinzi bibugo bagize kibazo nk'icyo twese twagize izo hose byarahageze
nimba watabyukora jewe ndamwize na gatatu ikiro homba homboka Maria Muzungu cyangwa ndamwimwe byose
ndumete
messie mutakuyama
tugende ariko wambugabo ejo twumvikanye ube wavyumvise ubyibagire abanyabugo bose ni impozi z'ibibi gusa kandi bose bategeza kuzishura
Rafiki zangu, jambo.
Eh, muraho neza.
Karibu mwingie mutaksi.
Oya shope. Warukoze ariko ntago tukafata tagisi.
Je nari nzi yuko duhamagaye kugira ngo udushorere utugurire ibiharage. Ushaka ibiro bingana. Ngaho ubura bimenya hakiri kare. Ibiro byaraduze. Ewana, byadujije na gatatu. Ubu bihe biragoye.
Ah, hapana. Aiko atanjo we nilibaitia. Nilikuwa nasema kama kogisi ndeza wafikisha hata kusoko juu juu iko makali sana. Tena kutembea na ijua na ile mizigo yenu vitawachokesha. Tena ni kubure sio kama mtapenda kuingia.
Eh, nikuuliza no. Shofe. Ushaka kutoa karifuti?
Ndio niliona mama nikamkumbuka.
Arushe mana yanje.
Oh.
Wamenye jewe.
Ndiye nilikuona nikakukumbuka unanizoa niletea maragi. Vraiment eh unanikamata bien, unanongelesha bien. Mimi nawapenda tu sana vraiment ni watu rusangi.
Mada, urabona ko arugiye kutubuza amahirwe kubera ibinyoma byawe no gushemanza utatekerejeho.
Pardon mama nikusaidie kwa ile mzigo wako.
Umva uru umuntu mwiza pe. Sinzi uburyo twagushimira.
Aina shida. Vraiment ijoye iko ngufu sana tena kwa makali. Tuna iko na letareta magonjwa. Njoo mane na kuaka bien tuende nasaidiana juu tusonge mbele na shoto tuko pamoja
urumba kwa turumwe mada eh mada uri kubyumva kugucecetse
cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
combo taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio voix d'amérique
Ijuki Amerika, ninunga hariru duche du sozira makuri atuwe kuru no mugoro wa nda wa shimile kumu adoteza vili kuri mikro no muhinga bugeji wa marikumena diane ni nahazwe kuizina giaba genzi wa njinda wikiba nwenda ifriza kuanda nyamura ni guamvizyo mnimo vyose tulongera mu makuri wa mugitondo
intege nke ziza gusanga ukaba wateshuka ndagusabira kuzambikwa imbara.